Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwenye w'ikiganiro muri isanga. Muri sanga y'umunsi tugiye kuganira ku ngwara yitswe ingwara yo mu kigo, ingwara ya fistula. Nuko bisanzwe rero murashobora kuja ku rubuga rwacu rwa Facebook mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro na nimero zanyu cyane cyane kugira ngo tubahamagare muterere mu kiganiro. Adresse yacu ni Radio Yacu VOA. Kuri Facebook turi kuri Radio Yacu VOA, aho mushobora gutanga nimero zanyu mugaterera. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mbega uruzi ko hariho ingwara ikomeye cyane abakenyezi bagwara idakunze kuvugwa. Ivyo bituma bakumirwa gushikaho bikumira nabo nyene bakava no mu ngo zabo birukanywe canke bahunze uko gukumirwa. Imwe muri zo ngwara ni yizwi nk'ingwara yo mu kigo mu Gifaransa yitwa fistula. Mu gihe rero amakungu agira atangure ku kwezi kwa gatatu kwahariwe abakenyezi ku isi, abaganga batanguye guhimiriza abantu kwibuka kubungabunga amagara yabo, harimo no kumenyekanisha ingwara zabo zitamenyerewe. Muri aka kanya rero mu kiganiro muri sanga tugiye kuganira na muganga Jean de Dieu Manirambona, umuyobozi mukuru w'ikigo Urumuri Center mu ntara ya Gitega mu Burundi. Muganga Manirambona akaba ari numwe mu baganga bake cyane muri igihugu cy'u Burundi bavura iyo ngwara yo mu kigo. Kaze neza rero nkuko bisanzwe turabararitse mushikiriza ibibazo, mushikiriza ivyumviro nkuko bisanzwe tubibutse urubuga rwacu rwa Facebook aho mukunze kubikora ni Radio Yacu VOA. Radio Yacu VOA niho dushobora kubona amanimero yanyu tukabahamagara mugaterera. Tutarinze rero kurandira, reka twakire umuganga mu kiganiro. Hama muri kino kiganiro turize naho nyene kuza kuronka karyo ko kuvugana n'umwe mu bakenyezi bahuye n'ico kibazo c'ingwara tugiye kuganira, aduhe intahe yiwe, ubuhamya bwiwe, kuvyamushikiye, kumbure n'impanuro ashobora gushikiriza bagenzi biwe. Edeka rero twakire muganga Jean de Dieu Manirambona, ikaze neza kwishwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga.
Ego murakoze cyane Oriane, ndabaramukije.
Ego murakoze namwe gufata akanya ko kutuganiriza kuri ingwara, cyane cyane nk'umuhinga muri ingwara mu baganga bake mu gihugu twumva bariko barayikorera ko mukorera kuri ico kigo Urumuri Center rusanzwe, ico kigo gisanzwe kigishimika ahanini kuri ingwara nyene. Muganga banza mutubwire kubatayizi na gato iyi ngwara, kumbure barayumvise ingwara yo mu kigo bakabyumva gucyo gusa ariko batazi neza ngo ni ingwara nki, biba byagenze gute kugira ngo umukenyezi aronke iyo ngwara yita ngo ni ingwara yo mu kigo?
Ego murakoze cyane kuba mumpaye aka kanya kugira ngo siyage ibyerekeye indwara yo mu kigo. Indwara yo mu kigo ahanini ndetse mu majambo make twavuga yuko ari ingaruka mbi ishika igihe umukenyezi aba ari aribaruka anini ni indwara ishikira abakenyezi mu gihe baba ariko bari baruka ama akabari inogoro novuga ntigasanzwe iba hagati y'uruhago urabitunga urya majambo amwamwe y'ikirundi agoye menyekana ariko uruhago ni kuvuga kajya gasaho kabika umukoyo ariko bitabye igifaransa iyo none ijyayo hagati yako gasaho n'igisabo igisabo ni kuvuga igihimba kirondoka cy'umukenyezi aricyo bita vaje mu gifaransa n'ubwoko bwa mbere iyo ntoboro irashobora no kujya hagati y'urusongi urusongi rukuru ibyo bita reto mu gifaransa ikajya hagati y'ubwo rusongi n'igisabo ahanini twavuga ko ari ubwo bwoko bubiri bukunda gushika naho umuntu ashobora kuwurwarira rimwe akarwara ubwo bwa mbere twavuze n'ubwo bwa kabiri twavuze ibimenyetso nyamukuru rero bikaba bivanye n'ubwo bwoko bw'iyo ndwara ni uko ahanini benshi barajojota byitayeho ari ukujojota uwirwa yarajojota umukoyo ntashobore kuyihangana cyangwa kuyifata igihe abafite ya ndwara ya mbere iyo twita fisire ihojenitale ikindi kimenyetso nyamukuru bakunda kugira ni iki cy'uko amagirantoke aca mu gihimba kirondoka ntashobore muri icyo gihe naho nyine ntashobora kuyihangana cyangwa ngo yifate ahanini n'ibyo bimenyetso kiretse yuko naho nyine ibimenyetso nyamukuru ni ibyo ariko dushobora no kuronka n'ibindi bimenyetso igihe iyo ntoboro iri hejuru cyane ni ukuvuga igihe irihuza n'igitereko n'uduhago icyo gihe hari icyo bita sendrome de Joseph iyo sendrome ni uko urwaye iyo ndwara ntabona umukoyo usohoka ariko kenshi igihe aba agiye mu butinyanka mu kwezi niho aca abona yuko umwanda muto uzamo amaraso kuvuga agiye mu butinyanka akaza abibona mu mukoyo mba nicyo cyose ikimenyetso cyerekana yuko umukenyezi aba afite iyo ndwara yo mu kigo ahanini ibimenyetso ni ibyo
ego muganga wabivuze neza no mu ntango uti mu by'ukuri iyi ni indwara iva ku ngaruka mbi z'ukuntu umuntu aba yibarutse ugasanga ibintu ntibyagenze neza hariho ukuntu afise ugukenera gushonwa akenera kuvugwa nyuma y'ukwibaruka bisigura yuko ibishikira cyane abakenyezi bafise imbanyi none kugira ngo biba byagenze gute uyu umukenyezi wari we wese birashobora kumushikira canke hariho abakenyezi bishikira cane haba ari kumbure ku myaka yabo bavyariye ko canke ku bunini canke ubuto bwabo bw'umubiri wabo biba bimeze gute cane cane
ego si bose bafatwa kenshi n'iyo ndwara ariko hariho indwi inini imwe usanga ibangamiwe cyane n'iyo ndwara yo mu kigo aha twavuga nk'abakiri bato abadomo abibaruka bakiri bato na cyane cyane batarashikana imyaka 18 nk'abakenyezi kenshi bugarijwe n'ubukene abo kenshi irabakarira nanyuze abakiri bato n'abakenyezi bibarutse imyaka bariko baregereza imyaka myinshi bariko barashikana imyaka myinshi dufate irenga nka 35 n'abongere usanga bakarira hamara n'ibindi tubona yuko bituma abakenyezi babifite kenshi niyo ngwara nk'umukenyezi usanga nk'uburebure atarenza nk'imetero imwe n'igice cyane abakenyezi bakibarukira bwa mbere ego abakenyezi bakibarukira kwa muganga nk'aba bibarukira muhira cyangwa mu nzira bose kenshi usanga ari migwi ahanini twama tubona yuko ariyo ibangamiwe kuruta navuga n'abandi usanga kenshi baba bagira inda zitavana ko nk'abaguma babyara bitwita ngo abana ntahekana ugasanga abyaye munsi y'imyaka ibiri kandi ababyara kenshi mbara babwira inda turutavana ko n'abandi usanga babyara kenshi ugasanga nk'umuntu amaze kwibaruka inshuro zirenga zitanu abo bose usanga ari migwi ahanini ibangamiwe n'iyo ndwara.
Murakoze cyane, birumvikana. Ngerageje gusubiramo kumbure mwavuze muti umuntu abyarira muhira arafise gushobora ibi birashobora kumushikira kugira ingwara yo mu kigo. Umuntu abyara kenshi inshuro nyinshi usanga kumbura igitereko kitarakomera neza canke ibihimba bitarakomera neza, ariko agasubira agasama agasubira akavyara akaguma avyara navyo nyene birashika. Birumvikana ko ivyo vyose bishobora gutuma umukenyezi agira ico kibazo ca fistula. Ku murongo wa telefone ndabona abanywanyi b'ijwi rya Amerika, ndabwiye ko batangiye guhamagara barafise ibibazo n'ivyumviro. Kumure tubanze tuje kuri umwe muri bo, hanyuma turagaruka tubaze ibindi bibazo twongere tunaganire n'umwe mu bakenyezi muri kumwe ngaho kuri Urumuri Center. Yashikiwe n'ico kibazo ariko aritabwaho n'ikigo canyu. Reka nje ku murongo wa telefone nakire uwitwa Nitanga Simon. Amahoro neza Simon.
Amahoro nawe
urahura komeye?
Ndahonda komeye namwe ndizera ko muri amahoro.
Turashima. Ikibazo canke cyumviro kuri muganga?
None muganga ndagira ngo ato wenda tumare impungenge ku muntu wabyariye mu rugo kubera impamvu imwe cyangwa indi, wenda gufatwa n'imise mu buryo atateguye atariteguye uwo munsi atabizi, kuko ngo bijya bitungurana. Ese nawe asanzwe ari umuntu mukuru, birashoboka ko ashobora kugira ingaruka zo kuba yarwara fisire kubera iyo mpamvu? Urumva ko impamvu atagizemo uruhare, birashoboka ko nawe ashobora kurwara fisire, hanyuma anambwire ko umuntu warwaye fisire ku nshuro wenda yatwaye inda yasamye akiri muto atarageza imyaka y'ubukure. Ese uwasamye wese atarageza imyaka y'ubukure buri gihe aba afite haba hari amahirwe menshi, nimba sindi nimara byita amahirwe cyangwa biba biri ku rugero runini ko ashobora kuba yarwarira fisire, cyangwa biterwa nk'uko yari atangiye kubivuga ati ku muntu ufite wenda metero numvaga hari ibipimo avuze, birashoboka ko ushobora kubyara utujuje imyaka ukabyara neza, ariko ambwire imyaka irakonta cyane ku buryo wabyara wenda ufite 15 ugasanga uhita ukuriramo fisire. Ambwire kuri ibyo ngibyo. Hanyuma ikindi kibazo ngira ngo ambwire ese kuba umuntu arwaye fisire wenda yagize izo ngaruka arayirwaye, iyo uyirwaye ukazayikira, kuko numva bayibaga bazibaza ukazayikira, bigenda bite? Ushobora kongera kubyara nta kibazo, cyangwa bishobora kuguteza ubumuga buhoraho? Ushobora kuzongera ukabyara nyuma yo gukira, nyuma yo kubaga ukabyara guteza ubumuga ku buryo kubyara byahita bihagarikira aho ngaho?
Ibibazo byiza cyane Simo, urakoze cyane. Ego muganga arakwishura mu kanya. Reka mbanze nakire Miti ku murongo wa telefone, nawe nyine hama muganga bishuriye icyarimwe. Miti turi kumwe?
Yego ndabumva.
Amahoro cyane.
Nukuri n'amahoro twashimye uhoraho.
Ni byiza, aduga ku ijambo.
Reka mbanze ndamutumiye. None kwiyo ngwara yo mu kigo ahanini ako na wabuwa mwifata chane chane awano vya moku iwaruka vya nize kugorana na kumonu iwaru tenezwa nilishowa kumufata mwoni maapre mwuriwe ya vya hakaela ngamezi na hata anu atatu ane akazuza kuhona yonga luka ya abzi mwonyo mahimo wa ikamufata mwonyo makandi iwaru tenezwa ugo mwonyo ma akazuza vivon umuntu amenya ajyari kwiyongwara atariyo atari zivuge igihe nigiye kingana iki umuntu yokwiremesha ajeje yarabyaye yokwiremesha kwiyongwara icyamufashe iyo biharu haciye igihe kingana iki cyane baravuga yuko ko umuntu yibarutse tuvuge nk'abana nk'umuntu yibarutse ataragera nk'aba bana b'abakobwa bibaruka bakiri bato bikunda kubafata cyane n'umukecuru w'imyaka hafi ariko aregereza gucinza nko ku rubyaro rwa 18 iyo ndwara nawe irashobora kumufata ama urazi ko mu Burundi tutabumviriza kuri FM nagomba yuko yonyishyura nk'ibyumba ku telefone
ego cyane guma ku murongo hariho abatwumva n'abatatwumva mu bice bitandukanye n'ivyo ibi ni bibazo byiza cyane kandi biriko biva ku bagabo n'imisore bipfuza kumenya iyi ngwara y'abakenyezi twizere yuko n'abakenyezi bashobora guhamagara nabo nyine bakabaza ibibazo byabo ariko ni bibazo byiza cyane reka duhere muganga ku kibazo cha Simo cerekeye imyaka mike yavuze ati kumbure na miti yakigaruye ko ati imyaka mike y'uwo mwigeme yo mukobwa bayavyaye akiri muto bira yebo yavuze ati birakonta cyane mbega birashika cyane kuri bo kugira ngo bumve niba iki kibazo gihambaye cyane kuba kiri bato abigeme bajyara hataragira cyane
ego harakoze ikibazo cy'imyaka uko nanagitse niki ikibazo no kugani ikomeye cyane kubera yuko aba ni haro dusisenga byatwereka yuko hari aba kenyezi cy'amabigeme bagwaye ndwara yabafashe bari mu myaka mike ubwo dufate nk'akarorero kuva ku myaka nka 10 to 15 gushyira kuri 24 turafite ibice bishyika 16 ku ijana bigwariyenga hama n'ubushakashatsi bumaze gukorwa burerekana cyane negose yuko igihe umwigeme agiye kubaka urugo akiri muto canke agatwara inda akiri muto kuko nabivuze dufatira ku myaka 18 imbere atarashikanye imyaka 18 nivyo ababanganiwe cane no gushobora gufatwa n'iyo ngwara igihe aba iko ari ingaruka
ego birumvikana ko si ni ingwara kumbure kudukunze kuvuga ngo ni ingwara ariko ni izo cyo kwita condition canke izo ngaruka zo kuvyara utarakura cyane mu gitereko cyawe canke mu bihimba by'irondo kugasanga ntibigenze neza mu kwibaruka kumbura za no kugaruka kutubwira niyo umuntu avyaye umwana aremereye cyane navyo nyine biragira ingaruka kumbure hama ikibazo cha kabiri yavuze ati bajye bavyarira muhira bo biba vyagenze gute kugira ngo bibe mbega nuko nyene kuvyazwa nabi canke nuko biba vyagenze gute arashaka kongera kumenya cane cane kuba vyarira muhira ngo ni kubereke
kubyarira muhira kandi ko byumvikana yuko atavuzi no vuga nti kugiza bariko bararoma kuko ahandi muganga bariko bakirwa n'abantu batafite ubumenyi bukwiye mu kwakira abakenyezi muri icyo gihe rero ashobora kubyara nuvuga nti aka ntabe nk'uko bivuze kandi nk'umuntu afite nk'umwana ibiro byinshi bobo ntibanamenya bati mbega umwana ari mu nda n'umwana afite ibiro bingana gute amugasanga cyamubyara uwo mwana kubera aba ari na munini ugasanga tujya abaricaca ingira yiwe avuka agasanga arakomerekeje mama wiwe ku buryo iyo ndwara nacyo n'ubuga kuri aba bantu bibarukira muhira n'ukuri wabagize ikibazo yavuze ati hari igihe n'ukuri bishika ugasanga byakoze yuko ajya kwa muganga kandi ku ivuriro rimwegere n'ukuri twama twahinze abantu bati duti babani umukenyezi akisanumbani umbere kwa muganga ivuriro rimwegereye bakurikirane bamubwire ibipimo nibo bashobora no kuvuga bati wewe turabona yuko ushobora utazobyara neza uzobyara ibyobyarira ku bitaro aho rero akaba abizi hakiri kare n'ibyo na bimwe yitegura hakiri kare rero tugahimiriza yuko umukenyezi niba afite imbaraga zo kwitwararika akakigora ibisike bya mbere bikiza
ego hama tubandanye kuri bijya bindi bya miti inyuma yo kuvyara ati mbega ni kiringo kingana gute kugira ngo umenye yuko icyo kibazo kitaza kuba cyangwa ko kitabaye uri kuri baruka utagize kumbure gutabuka ahatariho n'ibyari uvuga uti icyo kibazo ntacyo nkifise nta festura nkifise urindira iminsi ingahe cyangwa indwi zingahe kugira uvuga uti bimeze neza hari
yego hari n'ibyo dukunda guhinduriza abakenyezi cyane cyane igihe baba bahegeze kwibaruka turabahimiriza yuko inyuma bahegeze kwibaruka bategereza kujya kwivuriro cyangwa ku bitaro bibegereye bagasuzuma ibyo rero bitegereza gukorwa mu minsi itarenga cumi bahegeze kwibaruka ibyo rero ni ngombwa kuko kwivuriro bo bashobora no gupima iyo ndwara yo mu kuko hama kuko kandi inamenyekanye hakiri kare navuga ni nko mu ndwi nka zitatu umukenyezi yibarutse aho birasaba no gukira kavurwa umukenyezi akarinze mu bikorwa kumenya rero ati mbega ko nibarutse ntayondo ndwara ibaze yuko ari ibwa ni kare kare agiheza kuyibarutse nk'uko mwahise yiga yotegerezwa kujya kwa muganga ibyo bita komplikasiyo posite na kare bagasuzuma bakamubwira yuko ataye indwara arwaye ahanini mu minsi mikeyi nyuma yo kubyara ashobora kumenya yuko atabyarwara iyo ndwara.
Urakoze cyane kumbure uravuze yuko ashobora kumenya nko mu ndwi zita cyangwa ashobora kumenya ubuno nyine mu minsi mikenya yuko ayifise cyangwa atayifise hari n'igihe abaganga bahanura umugabo n'umugore kubanza kubangira ku mibonano mpuzabitsina icyo nacyo nyine cyo bagifisemo uruhara kumbure kugira ngo umukenyezi nahave agira icyo kibazo navyo nyine birimo mu byo mu bahanura cyangwa birafise isano
icyo kibazo ni ugushyira ku wundi yanabagira ati mbega inyuma abana kuvugwa iyo ndwara inyuma yo gupfogwa kugenda mbite ariko kubifata muri imizi ibiri ku batararwaye iyo ndwara n'abamaze kurwara iyo ndwara batararwaye iyo ndwara twavuze yuko kenshi harira abantu babyara intahekane kuvuga akaguma yibaruka munsi y'imyaka ibiri aho rero bashobora kurwara iyo ndwara nacyo gituma kenshi mu bisata bigenzwe gukurikirana ubuzima bw'abakenyezi hariho impanuro bahabwa kugira ngo batandukanye indwara zishoboke yibaruka bagiheza ku ntacyoke batangira bagiheza kwibaruka amakuru twakoze rero ubwo tubafata urundi rwego kuko ngo utafite ubundi kuntu tubahanura aho bo bashobora no kumara dufata yuko bategereza kumara imyaka ibiri batarasubira gutwara inda ama bakamara amezi arenga atandatu umukenyezi adasubiye kubonana n'umugabo wiwe.
Murakoze cyane, niba ndabyumvise neza uvuze amezi atandatu mu gihe baba bafise icyo kibazo cya fistula.
Ku mezi atandatu ni ukuvuga afite twamaze kubayaopera, twamaze kubakora, twamaze kubavura, tubabahanura yuko amezi atandatu ahera badasubiye kurangura amabanga yabo.
Ikintu kitoroshe, ikintu kitoroshe kuri bamwe bamwe. Reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika, hanyuma tuce tuzana ku murongo wa telefone umukenyezi Niyo Dusenga Evelyn, nawe nyine atubwire ingene byamugendeye, akibazo cyiwe ingene cyifashe, uko muri ko muramuvura muri aka kanya nyene. Reka nakire Idrissa Bakungu, amahoro cyane.
Mirewe neza.
Uraho rakomeye.
Mirewe yego. Nuko mirewe ari Kigali mu Rwanda. Ukuvuga ngo nishimiye kuba mu majambo muri aka kanya, kandi nkaza ndagushimira umuganga watuzaniye. Ni byiza cyane. Ni ukuvuga ko iyo nsanganyamatsiko muriho ni byiza cyane. Ni ukuvuga ngo turasaba ubukangurambaga cyane kuri fesitire ku rubyiruko, ibabaza urubyiruko benshi cyane. Ngarutse kuri fesitire ndisabira abana bakiga bakiri urubyiruko ntibakajye bishora mu bintu byo gusambana, bagendere ku mategeko nyine y'ababyeyi, bubaye ababyeyi, bubaye abakuru. Ni ukuvuga ngo biratubabaza cyane iyo tubonye umwana ukiri muto cyangwa umwangavu yishoye mu ngeso mbi z'ubusambanyi kandi atari ngombwa, ntabwo ari byiza. Birasaba twebwe ababyeyi n'abantu bose bakuru guha akarurero kw'abana bakiri bato bakiga mu mashuri. Urabona iyo bagwaye iriya ndwara ibasubiza inyuma cyane, kandi n'abantu n'abaturanyi n'abantu bose bakabinuba. Ndisabira umuntu wese wagize icyo kibazo bareke kumwibinuba. Hari ababinuba mu miryango, nashobora no kujya muri bisi, nashobora no kujya kureba basketi cyangwa umupira. Tuvuge ndakwisabira nawe munyamakuru cyangwa muganga nyine, kubera ko duhura n'abantu benshi cyangwa abayobozi nyine, duhaguruke twese nyine Abanyafurika, duhaguruke twese abantu bakuru, kugira ngo nyine duhe agaciro abangavu. Kubera abangavu iriya ndwara ibateza ikibazo gikomeye, abantu bakabanga kaina batarabigizemo uruhare rukomeye. Uruhare ruba rukomeye ni uko baba barishoye mu gusambana na gahunda, kandi batari banakura. Ndisabira ngo n'abantu bakuru bafata abana bakiri batoya, babakura mu mashuri, leta zose zo muri Afurika n'abantu bose nyine barebera agaciro k'abana. Tukacura ababyeyi nyine, wowe nawe mubyeyi yago byagushimisha ubonye mu mwana wawe nyine mu myaka cumi n'itanu cumi n'itandatu yagwaye kiriya kibazo. Nicyo gikomeye cyane. Nisabira leta zose zo muri Afurika bakoresha ibishoboka byose turwanye ibyo bintu. Kandi nisabira na muganga aduhe inama nziza no mu mashuri. Ndamwisabira ko bajya mu mashuri cyane muri za segonderi, kubera ngo biriyo cyane, yaba ino mu Rwanda cyangwa i Burundi cyangwa i Bugande cyangwa Kenya, Afurika hose zirahari. Ni uko mutabasha kumenya hirya no hino muri Afurika hari itumanaho ritari ryagera ahantu henshi. Ni ukuvuga ngo birababaje cyane. Ibyo tubona ni bikeya. Ni ukuvuga ngo iriya ndwara imeze nabi ku bana bacu, imeze nabi no ku bantu bakuru bamwe na bamwe. Ndisabira muganga aduhe inama zifatika, aho inama zifatika ku babyeyi, atanga inama ku bana bari mu ishuri muri za segonderi. Kubera iyo agwaye sipesive igakura mu ishuri cyane. Byari umwana nzi bakundanye n'umwana mugenzi we, bigera hano arayigwara abantu baramwinuba urugubu ubwambire baramubaze ubwa asigaye kuzagenda babonje bamukureye ubwa kabiri ndamwibariza ngo zirarande vu barebye ukuntu nyine bajya babavura randevu ni benshi abana abangabo bafite icyo kibazo ni benshi pe ndisabira ngo abaganga begere leta bashake imfashanyo yaba yaho ngaho mu gihugu cyangwa hanze cyangwa abaterankunga kubera ngo njyewe muri aka kanya ukuntu aho mpagaze ubu ngubu njyewe ndashaka ko abangavu koko tubabaho hafi urumva kandi noneho mwisabira ko muganga atabarize bari abana bafite kiriya kibazo ibaze kurwara iriya ndwara noneho ukarenzaho n'abantu bakakwanga bakatwinuba urumva ko ndaba ubuntu ntago aba ari umuntu nyine ntago aba ari umuntu bihagije kandi nka mwisabira na za leta zose barusheho gukaza ibihano ku muntu wakoze ikosora ririya bajye bamuhana byihanukiriye kubera natwe nyine twebwe turi ababyeyi twebwe n'iyo umwana agiye ku ishuri niyo ari mu nzira cyangwa kugera mu rugo iyo tumubonye turaruhuka kubera ngo ibyo ahuze biragoranye urabona hari iterambere ryinshi ukabona umwana nyine ntabwo ushobora kukumva uri umuvandimwe cyangwa undi muntu mukuru ntabwo yakumva bitewe n'isi n'isi turimo turageramo
urakoze cyane
basubire
birumvikana cyane Idrisa impanuro hanini cyane cyane ushimitse ko nabo bana bakiri bato babigeme bibaruka bakagira ivyo bibazo cyane gose muganga kumburaza kukigaruka ko icyo kijanye n'iyi fistula ishikira abana bakiri bato iyo bibarutse bakagira ibibazo wanagarutse kandi no kubijanye no gukumirwa naco nyene bagituze habe isanganyamatsiko nko kubivuze ukumenyekanishije ingwara abantu bareke gukumira abakenyezi bayizifise reka ngaruke rero ku batumire bacu mpakanya uwundi umukenyezi yafasha akanya kugira ngo nawe nyina tuganirize ni niyo dusenga Eveline akaba ari karavurirwa kuri ico kigo Urumuri Center ngaho igitega mu ntara ya Gitega kazi neza Eveline
eko
urahura komeye
ndakomeye gose
ni byiza cyane ego natwe turashima hanyuma utwibwire gato muri make Eveline tubwire imyaka yawe niki kibazo cagushikiye byagenze gute byabaye ari kubera iki mbega wavyariye muhira watevye kuza kwa muganga cyangwa wavyariye kwa muganga biraba byagenze gute twibwire hamwe tubwire ikibazo cyanyu
ewe nashatse umugabo afite imyaka 17 ubwo icyo kibazo nagiye kugira kubyara mu cya gatandatu ufite imyaka 33 kubyara mu cya gatandatu inda yarafashe maze kumufata cyane ngenda ku ivuri babinegereye nahagite ku mugoroba ubwo nca ndaharara bukeye babona birase ko ndi mubyare baca barandindika ku ivuriro rikuru kandi ndetse ku ivuriro rikuru ndashikayo bakabankorera siperiyeme babaze kunkora siperiyeme ubwo nagize umwana ataza yahwereye badahuza yahwereye baciye aho basize nduhuka basanze basize n'isonde iyo sonde asanga aho ndyamye hataraye hamaze gutarara rero naciye nguma ngaho kubera ntari ndabizi ubwo bigezeho ndabigira muganga ndabimubwiye baca batakunshyiramo isonde basize n'isonde yamaze nk'iminsi ibiri ku munsi ugira kabiri barayinkura ndataha ico baranyandikira ndataha maze kuva mu modoka ya ngwara nagize gutya n'ubundi mbona ihise icokoroka ntarashika no mu rugo ndetse mu rugo umugabo wanditse ndamubwira ati burya byonze nagwaye ibintu by'amazi mbona bitemba ntabwo nshaka gusoba ubwo rero naciye nyine maraho iminsi itatu mu rugo haciye haza umugenzi acarambwira ati burya ndabi mwigani ukuntu bimeze iyo ngwara ntibayivurira ahantu igitega uzosubira kwivurira wabyariye ko baca bakurungisha igitega baciye bahuta baca baranyakira nyene nace subira ko umunsi ugira kane baca baranyakira ndaza ngaho igitega baca baranyakira neza ubu baramvuye kweri ndashima ndakomeye ubu ndagenda gusoba nyene nk'uko nahora nsoba ubwa mbere.
Ni byiza cyane, Imana ishimwe. Hama none Evelyne, ufise imyaka ingahe ubu?
Ufise imyaka 33.
Watubwiye yuko watanguye kwibaruka wagiye kubaka ufise imyaka 17, ukaba ufise abana batandatu. Ubona iyo ngwara yoba yatewe nuko kubyara abo bana ukiri muto canke kuri wewe, kuko numvise yuko wagize cesarienne kuri uyu mwana wa nyuma, bishobora kuba byavuye ku kinone kumbure na muganga araza kutwunganira. Sinari nzi yuko abantu bagize cesarienne nabo nyine bashobora kugira iki kibazo cya fistula.
Sinzi nka byo byaturutse ku bise n'abanze gutera, urumva ko naciye ndara ku ivuriro ndi ku bise byinshi, nagiye gushika ku ivuriro bikuru bukeye.
Abo bandi bana batanu bose wari wabavyaye bisanzwe, wari wabavyaye neza? Kumbure toki gufise ku murongo, umukenyezi woba ariko arakumva muri aka kanya, uwo muhimiriza gukora iki kugira ngo yirinde iki kibazo wagize, ahanini uwo muhanuriye?
Jewe icyo namuhanura gusa sinavuga ngo nagiye ndabyara n'ingoga kuko naracishamo nkajya no ku buryo. Ubwo rero icyo namuhanura numva menga yobyara nyine abana batandukanye bamaze gukura byemeza ko byoba byashyitse kubera uwa mbere namukurikije akiri muto nka koko bakwabaye nko kuruha.
Eko guma ku murongo, urakoze cyane gose. Niyo dusenga Evelyne kuri iyo ntahe yanyu umuduhaye, ndakeka biko birafasha cyane abariko baratwumva, haba abakenyezi, abigeme cyane kumbure n'abagabo bashobora gufasha umukenyezi yahuye n'iki kibazo. Ariko reka ngaruke kuri muganga. Muganga, twumvise iki kibazo cha Evelyne, byavuye kuki ko twumvise yagiriwe cesarienne yabazwe mu kuvyara?
Ego murakoze, murakoze cyane. Ari ni nubwo tahura ubwa mbere ingene iyo ndwara ifata. Ingene ifata ni uko kenshi ishika igihe umukenyezi aba amaze umwanya munini ku bise, kenshi ishika ku minsi ibiri. Hari abakenyezi bashobora kumara nk'iminsi ibiri bari ku gipe. Hari kuvuga ko umwana bavuga ko aba yagomye, aba yagutse byanze yuko arenga, amaze kumara umwanya munini ari muri zanzira acamo kugira ngo avuke. Icyo gihe ibihimba aba yafyonze, amaraso ntaheza ngo asubire gushika aho uwo mwana aba yagome. Muri icyo gihe utwo duhimba nitwo ca dutoboka, umwana aba yagome niho aho cya dutoboka, hama iyo ntoboro igakiza. Kumva rero yuko yakorewe cesarienne, nibyo kenshi abo twakira no ngaha harimo benshi baba baza bakorewe cesarienne, nikubwo yuko aba yamaze umwanya munini bagerageza yuko yokwibaruka neza, ariko bikanga uburyo baza kugira cesarienne, ariko iyo fisura yamaze do iyo ndwara yo mu kigo yamaze kumufata. Abantu yuko bamugishizaye kugira ngo bakuremo umwana, ariko iba yamaze kumufata umwana ababyanze karengana.
Birumvikana rero yuko umukenyezi wese atwumva kutarindira umwanya muremure ari kugise hari gihe bishika nivyo kuba urugendo ari rurerure gushika kwa muganga canke kumbure akagira ngo sibise akarindira umunsi umwe ibiri akiri kuri ivyo bise ugasanga niho ibibazo bibereye ego none muganga umuntu agi afise fistula haba ari cesarienne canke haba uko kuvyara bisanzwe ikintu ca mbere mu mukorera yo mu mwakiriye nikihe yavuze ibintu by'isonde kumbure bamwe bamwe badatahura isonde ni iki mubavura gute
ego ingwara yo mu kigo ni ingwara no kujyanye ingwara ibabaza cyane ko mwumvise n'ibimenyetso byayo yuko ari ibimenyetso n'ukuri bifite bituma winumva n'abandi cyangwa nawe wenyine ugasanga uriko uratinya kujya mu bantu bagisanga rero icya mbere cyo tubanza kubakira tukabafasha mu byerekeye imyifato n'imibereho tukabasigurira neza fistula icyo iyo ndwara yo mu kigo icyo ari cyo hama tukababwira yuko ari indwara ira kuko baza bamwe baramaze no kwihebura baratunuye bamwe hari gusanga n'abasinya nk'ayo baba barabatarumva n'abantu baza no kuri babaye cyane umva tubanza kubitaho ubwa mbere bwoko muri ibyo byerekeye n'imibereho n'imyifato hama mu kuyivura naho hari ubwoko bwinshi tuyivura ko ariko ahanini kenshi turabakora ariko hari n'abavurwa nk'uko nari nabivuze igihe imenyekanye hakiri kare na cyane cyane igihe ako gatoboro aba ari gato icyo gihe turashobora gukoresha iyo sonde yababwiye hama ugasanga arashoboye no gukira tutarinze no kumukora
murakoze cyane muganga reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise abanywanyi barindiriye nabo nyene turafise Désiré Sabiyumva Désiré amahoro
mwese neza ku iradiyo
yego turaho turashima namwe
mwaje ndashima mwaka
mushasha twese muganga uramufitiye ikibazo canke ubufise iciyumviro intererano
iki kibazo hamwe n'iciyumviro nsanzwe ntoye Bujumbura ikibazo ndamubaza icya mbere nuko mu Burundi kubera iki mu Burundi ari imwe kandi abantu bashaka gukora izo ndwara bashobora kuba ari benshi nyinshi bo se n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bategekanye kugira ngo basi ni mu zindi ntara basi babona kiri igitega gusa ni mu zindi ntara nshobore gushikayo ikindi kibazo kigira kwenda mubaza iyo bashitse bakakira nk'umuntu baba basanga uburyo ni buke bigashira ngombwa kasubira inyuma atakize nizahe mitire bakora ikindi kibazo ndamubaza kugira umuntu atane fisitire haba harimo negirijanse cyane cyane z'ahantu yabyariye cyane cyane nk'abantu babyarira kwa muganga tufate nk'ababyarira kwa muganga ni iki gica gikurikira ko umuntu yoba yamwakiye hama akagira izo ngorane nayo nayo ijya tuzi yuko mu kwakira umuntu aje kwibaruka hariho porotogarama bakoresha igihe kwamuza kubibona bo baragisha n'amayikogarasi nizahe nk'ikigisha gikwica ko umuntu yamwakiye kubera urumva ubuzima bw'iyo babwiye muri byanjye hanyuma ku cyerekeye intererano icyo nusaba daboro ko bogira sensibilizatio ku bantu basanzwe bari mu bijejwe no kwakira ababyeyi akabagira sensibilizatio ikwiye pana ibyo muri afurika nyine usanga umuntu agira bamugirisha sensibilizatio cyangwa foromatio igihe habonetse amahera mugabo ku neza ni ku neza y'ibibondo nyine kubera umuntu amaze kugira ijya ndwara biba bigoye ukuntu yitaho umwana we
Urakoze cyane rwose Desire, turagushimiye. Reka twakire na Citizen kugira ngo muganga abishirire icyarimwe. Ari uwitwa Citizen tubona ngaha kuri Facebook, uraho neza?
Ndaho neza, ndabasuhuje mwese mu Rwanda, muramukije.
Amahoro, amahoro.
Amahoro cyane. Ndi Kigali mu Rwanda, Kibagabaga mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Ndashaka kubaza muganga ibibazo bitatu. Indwara ya fistule mu Kinyarwanda nyine ni indwara yo bavuga ko ari indwara yo kujojoza, ariko kubera ko ari indwara ifata mu myanya y'ibanga, ndashaka kumubaza. Bakunze kuvuga ko iyo umuntu abaye akiri mutoya aba afite ibyago byinshi byo kuba yarwara iyo ndwara. Nabaza nti mu bakuze, mu badamu bakuze bamaze gukura kandi batanashatse wenda akiri batoya, ko iba yatewe n'iki ko baba bashatse bamaze gukura? Ikibazo cya kabiri, umuntu urwaye fistule ko ari indwara yo mu myanya y'ibanga, ashobora gukora imibonano mpuzabitsina? Ndetse niri kuyimukorera nta burwayi ashobora kwanduriramo, cyangwa se we nta bundi burwayi yakwandura kubera ko asanganywe icyo kibazo? Hanyuma akabazo ka nyuma
ntaguciriyemo ubanza ugasubiramo icyo kibazo, ubajije uti niba afise iyo ndwara ashobora kubandanya akora imibonano mpuzabitsina?
Yakora imibonano mpuzabitsina nta kibazo? Ese niba yayikora nta mbogamizi yagira, nta burwayi yaterwa n'iyimukoreye cyangwa we yatera uwo bari kuyikorana? Hanyuma ikibazo cya gatatu nacyo cya nyuma, tujya tubona indwara zo mu mafamiye, kumva ngo niba mama yararwaye igifu nanjye nzakirwara, umwijima, ibintu nk'izi ndwara z'uruhererekane. Nshaka kumenya niba fistule ishobora kuba mu izo ndwara z'uruhererekane, nk'uko tubona kanseri y'inkondo y'umura barayikingira ku bana b'abakobwa bajuje imyaka 12 barayikingirwa. Fistule niba yaba indwara y'uruhererekane, niba nta rukingo rwatangira gutekerezwaho ku buryo yakingirwa, noneho uburyo se bundi buvurwa ureke kujya kubagwa hariya kuba haba haje abaganga b'inzobere? Hanyuma ikindi nategerezaho ni nk'ubukangurambaga, buri gihugu cyangwa se buri ntara bagiye bagira ibitaro byihariye by'abagore, nk'uko hano mu Rwanda tugira ibitaro bya Nyirinkwaya hano ku Gisimenti, twabonye Dogiteri Mukwege muri Congo ko yahawe igihembo cyo kwita ku bagore. Tugiye tugira abantu nanone nk'aba ngaba bafite umwihariko ku bagore bakurikirana izo ndwara zabo z'umwihariko, nabyo ngira ngo byarushaho kuba byiza. Ubwo noneho harakinze utwo tubazo dutatu. Murakoze,
murakoze cyane Citizen. Reka kumbure kimwe mu bibazo muganga yari yamaze gucishura avuga ati ni kubera iki abakenyezi basanzwe bakuze cyangwa bari mu rugero rwo kubyara bafise iki kibazo? Yavuze kimwe muri byo ni ukuba barindiriye cyane kuja kwa muganga, ugasanga umwana yamanutse cyane, hagize ibyononekara, fistula irabaye. Aravuga ati hari nuko kuvyara abana benshi, kuguma uri ku rutara vana ko rw'imbanyi, ugasanga navyo nyine vyatumye fistula iba. Ivyo rero ni bimwe mu bibazo. Reka ngaruke muganga yishura ibibazo vya Desire. Muganga, ahanini ibibazo vya Desire abajije ati ikigo kimwe kumenga ntigikwiye, ati mbega ubushikiranganji igihugu mukorana gute, bimeze gute? Hanyuma ati umuganga iyo bibaye kubera uwo mukenyezi yavyariye kwa muganga ariko fistula ikaba kandi yari bari kumwitaho, mbega nibande babibazwa? Mbega baca bamukora, baca bamuvuriraho nyene, bigenda gute? Cyane cyane nk'ibujumbura haba hasanzwe hari amavuriro ateye imbere, bigenda gute hoho? Barinda kubazana igitega?
Ego, murakoze cyane. Icyo navuga ni uko iki kigo Urumuri nk'uko babivuze ni ikigo kivu, nicyo kigo cyonyine mu gihugu kivura indwara yo mu kigo, cyakira abarwayi bose bo mu mihingo yose y'igihugu, ndetse turanakira n'abavuye hanze y'igihugu, muri Congo, muri Tanzania. Abo bamwe bamwe turatubona tukabakira. Hama cyo ni uko kuri iki kigo umukenyezi agwaye aje nta mugwayi tumusaba, nta byose turabimufasha, byose ibikenewe byose turamwandika, turamugaburira, turamuha n'itike yo gusubira aho yaje ava. Umva, byose byose tubimugirira ku buntu.
uri yari kabaza ati mbega ngo barariha ahatwe nta nibariha nibariha ndetse nka cyane sinira cyane cyane ubushyirangange bw'amagara y'abantu butuba hasi n'amashyirahamwe menshi adufasha kugira ngo ibyo bigende neza twavuga nk'ishyirahamwe UNFPA twavuga Guarana Foundation Bonne Action umugiraneza ya nyamicyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu abo bose baradufasha cyane kugira ngo iyi ndwara tuyivuze kandi tunayikinge tuyivure kandi dukurikirane neza n'abo tuba twavuye hanino mwishura gutyo hama mbere kino cyangira ko nuko ubu mbona hari n'abandi benshi bamaze gutahura icyo indwara yo mu kigo icyari cyo ahantu uvuga nk'aba tumaze kubona nk'abarundi kazi baba hanze ahantu nk'aba muri Amerika n'abandi mbona bafashe inzira nziza yo gufasha kugira ngo iyi ndwara yo mu kigo itudwe kandi turanashima intererano zabo hama kuwu yavuze ati mbega yoba ari negligence icyo novuga yuko ahanini nk'uko nabisiguye umukenyezi yibungenze biba byiza abyaye akabyara mu buryo bwiza akaronswa ubuvuzi bwiza ubuvuzi mvuga n'ubuvuzi bw'imbere yuko abyara cyangwa igihe aba ariko arabyara cyangwa n'inyuma yamaze kwibaruka ahanini nicyo navuga ngiye ko kundi yabagize ati mbega yoba ari indwara y'uruhererekane yuko nuwe wayirwaye mu muryango ko n'abandi bashobora kuyirwara inyishu ni oya fistula indwara yo mu kigo si indwara uyirwara ngo ni kubera yuko mu muryango wanyu wayirwaye hari n'uwabagize ati mbe uwoba afite nk'umukenyezi arwaye iyo ndwara yo mu kigo arashobora kurangura nawe amabanga y'abubatse nk'uko twavuze ingene ifata ingene ibimenyetso byayo murumva yuko ari indwara kugira ngo ubane nayo n'abandi bigoye ari nacyo gituma abagabo benshi baca banata abakenyezi babo bakajya kurondera abandi kubera yuko usanga ari umukenyezi aba afite akamoto kabi murabona yuko umuntu aguma umukwe uguma wiseta cyane umwanda mukuru akamoto nikaba ari keza hano nubwo yuko kugira ngo murangure amabanga y'abubatse ari ibintu bigoye kandi urumva n'abakenyezi muvuga ntibaba bari ya risiki y'amayinfekishoni yuko baba bafite igikomere bakuvuga ko boca barangura amabanga y'abubatse ibyo bimwe ngo byogora
ego birumvikana kuko haba habaye ikibazo muri ibyo bihimba by'irondoko arumva ko bitoba bimushemeye umukenyezi kurangura ayo mabanga y'abubatse urakoze cyane ndumva wishyuye ibibazo bitari bike byabo turafise n'uwundi yitwa Cyrilo ku murongo wa telefone turacyari kumwe Cyrilo mu majambo make turiko turaja ku musozo w'ikiganiro ariko kaze neza ikibazo cyangwa icyiyumviro
murakoze cyane ndi mu Rwanda halo
ego
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza yego hari aho byageze sinabasha gukurikira neza kubera akazi narindimo ariko nagira ngo mbaze ikibazo umutumirwa ese umuntu wahuye n'icyo abaye agifite icyo kibazo akirwaye fisitire ashobora kuba bibaye ngombwa ko abonana n'umugabo se ashobora kuba yasama ikindi ni ukubera iki ndavuga wenda nko mu Rwanda cyangwa se wenda no mu Burundi hose ni hamwe
cyane gose nawe Siriro nkuko tubivuze tuko turaje ku musozo w'ikiganiro ariko mbere yo kudusozera reka nongere ngarure niyo dusenga Eveline umukenyezi yaduhaye intahe ikomeye cyane ivyamushikiye birumvikana yuko amaze kwibaka abana batanu wa gatandatu yaragize ikibazo Eveline mbere yuko turangiza ikiganiro akajambo kanyuma wo dushikiriza woshikiriza na bagenzi bawe kumbure canke no mu gwego rw'ubuvuzi mu gihugu akajambo kanyuma w'ubufise udushikiriza ijambo ni kwawe mbere yuko muganga yishura ikibazo cyanyuma tugasozera urakoze cyane
ni cyawe cyo no bivuga ko nuko
bamaze kubavura
ivugwa igakira umuntu yayirwaye cyayihutira kujya kwa muganga aho igitega nyine barayivura nta ngorane zihari
urakoze cyane Eveline ati no kwihutira kwa muganga murashaka kuvugwa hariho amahigwe y'ukuvugwa umuntu agakira turagushimiye cyane Eveline
yego namwe murakoze
yego muganga rero nkuko twavuze iki ni kibazo kitamenyerewe cyane ariko birumvikana yuko abantu batanguye kumenya cyane fistula ingwara yo mu kigo ingwara yo kujojota yabajije Siriro ati abandi baganga bo barashaka kuyivura ni kubera iki hariho bake cyangwa kumbure ni bamwe bonyine bashaka kuyivura byumvikana yuko kumbure bamwe bashaka kuvyibaza ari kubera ari ikibazo cyo gushona gusa ubivuga ku iki
ego murakoze kuvura kisire iyo twashoboye kuvura indwara ya fistula ariko ni bose igihe baba barafite ubumenyi bwo kuyivura bashobora kuyivura hanyuma yaravuze ati mbe niba ari abaganga b'inzobere kenshi fistula kenshi abayivura ni abaganga bitwa ba ginekologi baba bavura abakenyezi cyangwa abagikorogi nabo nyine baba bararonse ubumenyi bundi yongera kugira ngo bavure neza iyo
ndwara hanyuma kukijanye nuko yosubira gusama neza uwo ba yarayigwaye fistula arashobora gusubira gusama kumbure niba nk'uyu unye Eveline yarasamye afise imyaka 17 nyuma yaho akayigira muga nyuma yaho yoshobora gusama neza akibaruka
ndetse abizuje fistula ni indwara n'icyo ivugwa kandi ishira ivugwa kandi igakira kuvuga yuko umuntu yagoye fistula hama akayivura agakira arasubira mu buzima busanzwe nk'uko yaho ibintu bibi byandeje bije kumuvura abanza akakirwara ntakora ibivugwa bimuhisha cyane ariko haragera igihe agasubira ku mirimo akanibaruka n'abandi bana gusa tubahanura yuko icyo gihe yeba batwaye imbani kandi bategerezwa kurya kwa muganga ku bitaro bakibarukirayo na cyane cyane bagakorerwa ibyo sezanye donko basubira kubyara babyaye neza kujya babaye babyara ashobora gushaka isubire ikabafata
urakoze cyane gose uyu mwe ariko murumva yari muganga Jean de Dieu Manirambona niwe muyobozi mukuru w'ikigo Urumuri Center kiri ku bitaro bikuru by'intara ya Gitega akaba ari nawe avura abakenyezi abigeme bafise ikibazo c'ingwara yo mu kigo ingwara yo kujojota ingwara ya fistula turagushimiye cyane muganga aho ni naho turangirije ikiganiro muri sangacu uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye nizera yuko mwahakuye bitari bike ndashimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma Nadia Tahaya mfashije n'abandi mwese mwaterereye mugire umunsi mwiza murakoze.